mwananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abanya Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Kisi hose tu live kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jodiane nini nahaje
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Ishami rya ONU ryitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo w'umucegeranyo cacu gishasha casohotse uno munsi kwa gatatu yerekanye ko abantu bafise umuvyibuho urengeje bigwije na gatatu geranije n'uko vyari biri mu 1975 ku mwaka ku isi yose. Abantu bagera ku miliyoni 2,800,000 nibo bahitanwa n'indwara ziterwa no kuvyibuha cane. Imiliyoni 39 z'abana bari munsi y'imyaka 5 mu mwaka uheze ONU ivuga yuko ari bari bafise ibibazo vy'ukuvyibuha cane. Nk'uko rero OMS bivuga, ivyo biharuro ni vyinshi. Kuvyibuha birengeje biterwa n'iki? Ni ko umuntu akwiye kwitwararika mu vyafungura kugira ngo agwanye ibiro vyinshi bishobora kumutera indwara zitandukanye. Ikarashishi sport mu Gifaransa, umuntu akwiye gukora nizahe, akazikora gute? Utu tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino muri isanga y'uno munsi. Umutumire twabatumiriye ni Olivier Masabarakiza, yashinze ikigo Oliva Academy gikorera muri Canada, Ottawa. Ni ikigo cigisha kikanafasha abatandukanye kugira amagara meza biciye mu vyo umuntu afungura, ikarashisha akora n'ibindi vya nkenerwa bifasha mu kubungabunga amagara yacu. Olivier, ikaze ku jugi Amerika, wakoze kwita ubutumire bwacu.
Murakoze kuba mwantumiye. Birashimisha kandi ngabwa tuganira.
Aho muri Canada mumeze gute?
Uyu munsi ni sawa. Iyo iveri ihetse uwatanga gushura, urumva umuntu araronka agahengwe gatoyi.
Abubona mu ibarabara ibiyomese ivuga vy'uko umuvyi buhari mwinshi, urabibona mu maso y'abantu canke ni hamwe hamwe?
Ivyo ni ibintu biboneka gose no ngaha muri Canada. Ni birimwo mu ngorane zikomeye zituma sisteme ibijanye n'ibikorwa byo kwa muganga bagira akazi kenshi, kuko ivyonye bitera n'izindi ngwara nyinshi, kuko kugira ibiro vyinshi biratuma osi n'ibindi bintu byinshi byononekara mu mubiri. Ibintu biboneka gose aho ugiye hose.
Ego, nuko rero imbere yo kuduga ku ijambo mu kiganiro nyezina tukaca ijya nino utu tubazo twose narimbwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika, ubanze utubwire gatonya ivya Oliva Academy yatanguye ryari, ikora iki, mufasha abande, ubitubwire gatonya.
Ego, murakoze. Oliva Academy yatanguye muri 2017, ariko ukuntu vyagenze nuko nanje naragize ingorane yo kuvyibuha nk'abantu bose. Hama nanaragerageje ibintu vyinshi, ngerageza guta ibiro nkabita ariko bikaza biragaruka. Urumva ndaje nagerageje vyose, nabona umenga ari ikintu kibuze, kuko hariho nk'ibintu vyinshi nshanga kugurisha, hari amaproje yo gufungura canke bakugurisha ko nk'ama produits ibintu bya sport yaza kugira ariko mukebuke nasanze icyari kibuze gose mu bantu ni inyigisho ikubwira umuntu yumve kuko iyo umuntu atarumva ikintu ngo atahure neza biragoye yuko agishira mu migenzo yiwe ya minsi yose kikaba ikintu agira minsi yose ukuraje n'ibintu tugira ari nko mu gitondo kwiborosa amenyo nuko kuva tukiri bato umuntu yaratwigishije byo natwigishije akamaro kabyo ku buryo dukuze ntiturinda tubyiyumvira turabikora kuko tuba tuzi akamaro kabyo urumva nuko byatanguye muri 2017 amavuga ati ndavye mu by'abandi bakora ndavye ibintu byinshi bihari mbona ati ikintu kiba kibuze ni inyigisho hama ndavye ntabwo kwigisha je nyine ngira amarushesha yanje bukebuke ariko urumva nanje papa wanje yitabye Imana akiri muto kubera ibintu by'indwara by'igisukari urumva naho one ntanguragura amarushesha kuko n'abantu bavyibushe hari gusanga bagira nk'izo ngorane nuko natanguye hama ndabona akamaro k'inyigisho hama biramfasha mu buzima bwanje ntangura guta ndasigurira abandi aho hari muri 2013 bukebuke hama shitse muri 2017 none avuze ati harageze ko izo nyigisho nozishikiriza abantu benshi uko ibyo nabigira nkavugisha abagenzi cyangwa abantu tubonanye cyangwa inshuti hama muri 2017 navuze ati reka ndabukuno no kugurura nk'ikigo cyo kwigisha abantu benshi bakajyamo urumva noneho byahere hama nkaba ngerageza kenshi kuvugisha abanyafurika nibo bantu ba mbere ngerageza kuganira kuko nk'abari ngaha muri Canada uravye n'amastatistike nk'ivyo OMS ivuga uci ufata nayo amastatistike ukayagabura upare origine y'abantu nk'abanyafurika cyangwa abayimigira kenshi usanga bose bidutusha gusumba moyenne y'igihugu uko niko natanguye hama turatari imbere bukebuke ubu turamaze kwigisha abatari bake urumva tukaba tubandanye
hanyuma kuvuga ngo wari waragerageje kuza urifata neza ukonda ukagaruka wasanze ari biki ahanini byabuza kuguma kuri ibyo biro
ahanini hari ibijyanye kuko benshi iyo dushatse gufata kugira amagara meza cyangwa uti ibiro turazi ko ku bintu nk'ibintu bya siporo uko bikenewe kuko icyo nicyo kintu bamaze kutubwira rwose ariko nasanze nawe umuntu agira siporo ariko niba bikwiye urumva hari ibyo nigisha ngerageza gushimikira ko harimo ibyo bya siporo ariko ibyo umuntu afungura hama umuntu akaraba usi nk'ibintu bijyanye no kuryama no kuruhuka kuko umuntu ataruhutse neza nabone biragira ingaruka mbi hama hari n'ibindi tuganira bijyanye na stress ukuntu umuntu aba yiyumva kuri kote emosiyonere ko nabyo biratuma byafekta ukuntu umubiri ukora dore ibyo byose birashobora gutuma umuntu agira ibiro cyangwa agira amagara atameze neza
reka turaza guca mu kanya rero tugenda kimwe utubwira icyo ugenda urahanura abakunzi b'ijuru rya Amerika muganda abona hari abasinya utanyinshi ku murongo badashimye ko tubanza no kwinjira cyane rwose mu kiganiro turahera kuri Eric Ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga
ego ndabaramutse
cyane uhereye ga Eric
yemereye ibujumbura
ibujumbura mu ya quartier
alo
mwenye mwenye he karti ya Bujumbura ndumva hara kayaga kenshi ni mwichongaro ya Tanganyika
mwichongaro ya Tanganyika aliko hara duze gatoi hati omu charama wahita mitenga
ndahabo na nuko rero kwa gutumili Olivier unomusi akwishure utubazo kwa udutandu kanya
jewe ndati utubazo kubizanya nito ya vute nshaka kumenya uko umuntu yakwifata hariho mu gihe umuntu yagiye gufungura urumva ko hari abavuga byinshi bitandukanye ngo wobanza kugira mbere yo kuja kuryama kugira ngo igihe kigeze kuba neza mu nda nkumva ibijyanye no kunywa amazi iyo umuntu ahetse kunywa amazi tugeze gufungura twifuza kunywa amazi ariko nitumenya ngo ayo mazi tuyanywa gite umuntu ahetse gufungura cyane hari umwanya runaka buri yarindira kugira ngo iyo anywa ya mazi ntagire icyo yononye kubijyanye n'uko umuntu abiza gutungana neza hanyuma ikindi kibazo mfite kijyanye n'ibyo gufungura murabona hari ibintu batubwira kutwofungura tukagira akamaro harimo nk'ibyamwa hakabamo no kunywa amazi ariko none ibyamwa umuntu we yabifungura ku rugero rungana iki cyangwa mu mwanya uwuhe hanyuma icyo kimwe ni kunywa amazi bene bijyane kuko kunywa amazi atubwira duhantu ko twanywa amazi amazi bigira akamaro ku mubiri w'umuntu ariko ntitumenya ngo tuyanywa mu buryo ubuwe cyangwa mu mwanya uwe kugira ngo tufatemo neza kuko nibaza ko umuntu ashobora kumva ngo ufate ibintu byiza ariko ugasanga urengeje urugero byamaza byabaye nabi nuko hanyuma akandi kibazo ka nyuma kajyanye n'icyitwa sitiresi umuntu kugira sitiresi mu buzima bibaho kuko niko bimeze ariko nshaka kumenya n'igiki cyofasha umuntu kugira ngo ave muri sitiresi kuko murazi uri muri sitiresi biragoye kugira ngo uveyo abenshi turagira sitiresi tukazibanwamo n'umwanya waciye ikagenda buke buke ariko nashaka kumenya ikintu cyodufasha kugira ngo tuve muri sitiresi murakoze
murakoze Eric mwaje ibibazo byiza rwose urumva reka tugahita tuganire twishyure kimwe kimwe hama ndabe ko turi nyishu reka duhere nk'uko mwavuze ibijyanye amazi mu bijyanye amazi mwabacije amazi umuntu ashobora kunywa nko ku munsi aba ariko mwabacije ibijyanye n'amazi ibijyanye no gufungura urumva nk'ibintu nigisha kuko urabona nk'ibintu byinshi tuba twumvise ati ngo ntunywe amazi uje gufungura ibintu nk'ibyo ariko kenshi umuntu aba yadusiguriye igituma ibyo bintu iyo biba bivuye icyo tuba mvuga ati inyigisho ziba zikomeye mu bisanzwe ibya amazi ni uko muri estoma irakora irafise aside iyo aside irafasha muri digestion nk'umuntu ariye nk'ibintu birimo amaproteyine menshi nk'ibintu by'inyama amata cyane ibiharagi proteyine arizo bita niba za kirundi ingagura sinzi bagiye ko nabyita
ntangangufu
bo urumva rero ibijyanye n'amazi no gufungura icyo navuga ati amazi ni byiza kuyanywa imbere wumvise unyotewe no kuyanywa nk'imbere y'ugufungura hamukarindiye ubishoboye ukarindira nk'iminota 30 mbere yuko utangura gufungura igituma muri ibyo wonye ni uko kenshi ariko umuntu yaza ngo arashonje ariko aba anyotewe kenshi unyoye nk'amazi ushobora gusanga n'iyo nzara ikigenda hari nk'abantu bakora agerageza gutanga ibiro cyangwa basanzwe bafungura byinshi nk'ibyo bashobora kubafasha hano ikintu nacyo ni uvuga ati kunywa amazi uri kurafungura cyangwa ugeza gufungura urumva si byiza kuri izo nzira vuba kuko amazi uyanyoye uri kurafungura hama iyo aside sitomaga yakoze ucuyigabanya urumva rero uriye nk'ibintu birimo poroteyine nyinshi bicaye kugora kugira muri iyo digestion urumva rero inyishu muri ibyo kenshi nk'abantu bakora fungura bumva bakeneye kunywa amazi kubera iki kubera daboro ukuntu umunyu waba washizemo cyangwa ibintu waba watekanye birimo umunyu mwinshi nk'ibintu bya magi hajya ugiye ugasoma ugasoma ukora ibintu birimo indani ibyo turabyigisha ni ukwiga gufata umwanya ugasoma usanga harimo umunyu mwinshi rwose kuko umunyu uratuma umubiri utakaza amazi urumva nyaryo cyangwa umva unyote ushaka kunywa amazi menshi ikindi nacyo ni uko hari abantu usanga bakora bafungura nk'ibintu byumye ari nk'imikate cyane urumva rero inyishu ni ushobora kubishoboye no gufungura ibyo kurya bisanzwe ari nk'ibyo by'ibyamwa cyangwa ibyo kurya bitetse imboga kuko ibyo byose wabitetse urashyiramo amazi ushobora uri kurafungura utagikeneye kunywa amazi uri kurafungura kandi uje no gufungura kuko ibyo byose by'umunyu nta nyota uca wumva ubwo nyine kuko ibyo byo kurya buriya biba birimo amazi na byone cyenzo no vuga gikomeye hama amazi keneye kunwa umunsi njeje nigisha abantu na gitigira ntanga kuko umubiri umwe afite umubiri uri difera ama n'ukuntu umunsi wagenze iyo ashushe cyo kimwe iyo akanye wagize siporo kuzuba cyo kimwe nk'uwiriwe mu nzu igikomeye ni kumviriza umubiri wawe amukumviriza nko mu kanwa no mu muhogo kenshi iyo umaze kuma cyangwa umaze kugira iminwa yumye nuko umubiri ukura gusaba amazi muri icyo gihe ntuhereza ukanywa amazi ushoboye kandi kinacyo abantu bakeneye kunywa amazi kunywa amazi neza si ukugotomera kuko ikintu cyose tumira tunyarutsa umubiri ntuba waronse umwanya wo kwiprepara kugira ugikoreshe nk'uko bikenewe urumva amazi unyotewe no gufata umwanya nk'ikirahuri hamukanwa buke buke ayo mazi nawe utanywa menshi akugira akamaro kenshi gusumbira nko kugotomera iritiro uko yagotomeye nyamuca wiyotu uca wisanga ukeneye kuja muri toilette amugacugira pipi ndumva ayo yose wanyaye abasohotse kuko ibintu byose nyo nyarutse
imbere ko turusha tubandanya ayo akaba meza yuyanyoye hariyo abavuga ngo yanyoye mu gitondo ni sawa abandi bakavuga ati awe yanywera hose ni sawa byiza ukayanywa ryari
bo ivyiza urabona nk'umuntu akivyuka mu gitondo mbere yo gufungura ikintu na kimwe ubu n'umwanya mwiza rwose wo kunywa amazi kuko bijanye n'ukuntu digestion ikora kuko urabona iyo umuntu uri waryamye umaze nk'amasaha umunani canke cumi canke umaze nko mu gitondo nk'abantu benshi bashobora kuba umaze nk'amasaha umunani canke cumi canke cumi n'abiri utarafungura urumva n'umubiri numva niyo sisiteme digestive yacu iba yaruhutse urumva gutanguza amazi ni faso nziza yo kuvyura iyo sisiteme digestive utarinze kwishoka rwose guhera ku bintu biremereye hama ikindi nacyo ni uko sinyi umuntu aba aryamye turabiricuya turatakaza amazi nawe umuntu aba aryamye hamaye koma kandi kenshi abantu usanga kenshi mu buzima ko ari rukanga batarimo n'umwanya kunywa amazi nko mu gitondo ni umwanya usanga byoroshe nuko si n'ugushobora kunywa amazi menshi gusumba ibintu nako ari rukanga hama ikindi nacyo ni bikava naho umuntu yaje gufungura nk'umuntu afungura hakiri kare nko mu madesitere cyangwa inzu ndavera akaba yaje gufungura bo nk'imbere yo kuryama nko mu masaha cyangwa saa yine niyo nk'akarahuri k'amazi ibyo onye na byo birafasha iyo yageze kuryama ariko uko umunsi ugenda igikomeye ni ukwiyumviriza nturindire gushika aho umuntu awuma cyangwa ururimi rwuma aho ni uko baba watevye rwose kunywa amazi hanyuma umuntu akagerageza kwivita nk'ibintu bituma umubiri utakaza amazi nk'ibyo ni umunyu ibintu by'ikawa inzoga cyangwa ibyo kurya biba byumye atamazi byonyine biba bifise ibyo umuntu akageza hose no kubigabanya kugira amazi ufite mu mubiri ntuzure yatakaza rwose
hanyuma ku kabazo akandi kabazo yari yabajije kari kajanye n'ivyamwa
ivyamwa umuntu yigisha kandi mbwira abantu ivyamwa n'ibintu tuba dukeneye gufungura vyinshi rwose kuko bifise akamaro kenshi k'umubiri hama uravye mu vyo kurya vyose dufungura ivyamwa birimwo mu bintu vyoroshe kudijera kandi bidasaba na energi nyinshi umubiri wawe ugira ubidijere ivyamwa ubishoboye worya vyinshi rwose ushoboye ariko nk'abantu bamaze kubwira nk'indwara nk'izo ndwara z'isukari kenshi bakubwira ati ntujye ivyamwa ngo urimwo isukari ariko kenshi iyo informasiyo siyo ingorane si ivyamwa ingorane ni ivyo kurya abantu barya rimwe amavuta menshi kuko aya mavuta niyo atuma ayo magresi niyo atuma nka insuline mu mubiri idashobora gukora akazi kayo urumva niba ari nk'aho umuntu akora twumviriza iyo bafite nk'izo ndwara z'ibisukari ushaka gutanga kongereza kujya ibyamwa byinshi ikintu cya mbere ntugwanura nuko wabanza ugakuramo ibintu byose urimo amavuta ukiga guteka atamavuta ushizemo ugakuramo nka bigi munasha mu mukate bya blue band cyangwa ibintu byose birimo amavuta umaze kubikuramo amashita ngo kuzenzuduza nk'imafu n'ibyamwa byinshi uzobona yuko bitagutera ingorane y'isukari ingorane y'isukari bituta ya diabete type 2 ni magrese niyo atuma isukari duga kuko niyo umuntu atariye ivyamwa akajya nk'ibintu by'inyama barabaza aho byo kwitera umuti cyangwa ufata umuti umugaga bahaye kuko isukari iba yaduze kuko nayo izo nyama ta sukari nyinshi zifise nk'amagrese menshi kuko ikintu cyose turiye kiyaza kuba konvertimu isukari kuko isukari niyo energy umubiri ukeneye ariko ari nk'umuntu akomeye atangwara zindi afite nk'izo za diabete cyangwa iki ibyamwa urashobora kurya byinshi ariko icyo no kubwira ni uko ibyamwa ni ukumenya ukuntu bifungura kuko muri byo twigisha byo gufungura iyo ni suje nini ya gose ariko nogeza kuri gusimplifiya kuko igituma dufungura kugira dushobore kudijera hama izo nutrition ziri mu byo kurya zije mu mubiri zidufashe kubaka umubiri wacu urumva igihe umuntu atahagize iyo digestion nk'uko utaba wafunguye ibyo kurya nacyo biba bikumariye akira akamaro mbere ibyamwa ubwira ushobore kubifungura neza ni gutera ingorane za digestion ni ndaboro kurya ibyamwa bihiye no kwiga icyamo cyose kumenya igihiye kiba kimeze gute hama ibyamo no kubirya byonyine utabivanze n'izindi byo kurya
ukabihera ko nko mu gitondo cyangwa ukabihereza ko nko mu ijoro
oya urumva ikintu cyiza pa ndakonsa nk'abantu nko mu gitondo ubishoboye ikaba ariyo hopa ugerayo mu gitondo ugakuramo nka bya by'imikate kuko kandi ibyamwa byinshi ni byuzuyemo amazi kumwe n'andi manitiro dukeneye urumva mu gitondo ubifashe mu gitondo iragufasha kongereza amazi ushyira mu mubiri ariko hagezeho kurya nk'ibyamwa umunsi wamaze kugera imbere cyangwa ku mugoroba ndabikonseya kubirya imbere yo gufata iyo hopa yindi abantu batwigishe ko ibyamwa bijya nka deseri baje gufungura ayo n'amakosa ibyamwa bidijera n'ingoga urumva nibyo umuntu ateza guhera ko kugira bice muri sisiteme digestive birengane aho ingorane abantu bagira ni uko abanza bagafungura hama bagafungurira ibyo kurya arimo amavuta menshi hama agacarenza ku ibyamwa kuko amavuta n'isukari bicanyije bica gutera indigestion nyinshi mu mubiri ariko abantu bagaca ingorane bagaca zita ku byamwa ngo byatumye ngo ngira amagaze mu nda ngo byatumye ngira probleme za indigestion si ibyamwa byateye iyo probleme nicyo bintu wariye imbere
ingene wariye ego Eric nibaza ko uratomokewe ku tubazo twa
ego cyane ndumva naronse nyinshi
urakoze cyane ubwira umuse mwiza ngaho i Bujumbura
arakabazo yari abajije kasitresi no kwishyura n'ingoga
ego akabazo kasitresi Eric rinzira Faustin utwihanganire ku murongo wa telefone turazi ko tugufise ego akabazo kasitresi
kuba bo stresi si n'umu expert muri ibyo byose icyo navuga ni uko umaze gushyirana stresi ubona ikubuza kubaho rwose no icyambere ubwo ati ni uko no kurondera ababijejwe ukagufasha ariko ibintu ugira bisanzwe bya stresi nko kugira siporo cyangwa gufata poze ari nk'abantu bakorera mu nzu nko kujya hanze ugiye nko hanze ukaronka akayaga ukaresipira birashaho gufasha guhindura ibyiyumviro kuraba nk'umugenzi cyangwa umuntu uba ufitiye confiance ukamuyagira nimba ari nk'ingorane ufise twese ari ingorane dufise kenshi rwose ubwiye nk'umuntu biradufasha usi nk'ibyo bintu by'ibyiyumviro dufise tukabyikuramo ibyo nzu navuga nko kuri stresi kugerageza amosi ukaraba ni bikiri gutera stresi kuko osi ubuzima umuntu aba afise ari gushobora gusanga ari ibintu biguma bigaruka ari nk'ingorane y'amahera cyangwa ari nk'imibano ufitaniye n'abantu cyangwa akazi uba ukora hama umaze ushobora nko kwidansisha nk'ikintu gitera stresi rwose urashobora kubaza nk'abandi bantu nko mu kigo cyacu cya Rev Academy bimwe mu bintu turaganira hano ukaraba ko jewe cyangwa undi muntu wari nyinshi bafise ariko no vugati wohera ngaho ariko nimba maze gushika hazo igutera for example gasanga uri kunywa inzoga nyinshi cyangwa uri kunywa nkitabi nyinshi urumva ubwiye mu yindi sense ikomeye kuko izo nzoga zimaze kuva ko umubiri zoburushe pera tuzoshobora n'izindi ngorane z'amahera ibintu byinshi muri ico gihe nimba uri muri iyo kategori uraba umuntu usaba akagufasha ari nk'umugenzi cyangwa umuntu ukiyagira muba muri kumwe.
Urakoze cyane. Ego ugira umunsi mwiza Eric ngaho i Burundi Bujumbura. Ego Faustin turi kumwe uratwihanganira twagutebeje. Uherereye ga Faustin
i Bujumbura.
I Bujumbura haravugwa maki hehe uhamca tubwira yavugwayo. Uherereye Bujumbura he nawe?
Ndabumva neza.
Nturi mu yahe quartier Bujumbura?
Ndi quartier Bwiza.
Bwiza. Nuko rero akabazo kawe kwa Olivier twagutumiriye Masabarakiza yashinze ikigo Olivier Academy aha.
Nashobora kubaza.
Yego duga ku ijambo turakumva.
Murakoze cyane na himbawe no kubona ikiganiro kugira ngo adutumiriye. Nifuje kubaza kenshi na kenshi turakunze kubona muri kino kintu cyo gufungura kenshi batubwira yuko abantu bafungura ibintu bijyanye n'isukari birimo isukari nyinshi bishobora kubatera izindi ndwara. N'uruhe rugero umuntu yofungura ku isukari cyangwa n'uruhe rugero bivanye n'isukari akoresha yoheza agakora siporo kugira ngo agumane amagara meza. Ni muri iyo ntumbero.
Olivier ijambo ni rwawe.
Ego isukari icyo ni ikintu ikibazo kikunda kugaruka ariko ikintu cya mbere bashaka abantu bumva ibyo kurya byose turya harimo isukari nuko gusa ibiri mu rugero rutandukanye. Icyo nicyo kintu nakeneye kumenya. Hanyuma ikintu cya kane bashaka kumenya ni uko umubiri ingufu ikoresha izikura mu isukari niyo sukari iri mu maraso. Urumva no mu manuscrit umubiri irabika yo energy sous forme ya ibyo bita glycogène n'indi forme y'isukari. No mu gitigu hariyo reserve y'isukari muri iyo forme ya glycogène. Hama niyo isukari ibaye nkeyi mu mubiri uravye nk'abantu bagira nka siporo biruka nk'ama distance maremare nka za marato umubiri wabo urashobora gutransforma amagrese muri glycogène hama mu isukari canke nawe we bishitse ukamara nk'umunsi wose udafunguye kubera wari mu kazi kenshi canke bitandukanye n'izindi bintu canke nk'abantu bisonzesha kubera bariko barasenga ushobora kumara nk'umunsi umwe canke iminsi ibiri canke itatu canke irenga udafunguye. Igituma umuntu ashobora kubandanya abaho ni uko tuba dufite amareserve mu mubiri muri iyo suforme ya glycogène amareserve tuba dufite muri glycogène kenshi ashobora kutumaza nk'umunsi hama n'ayo magrese tuba dufite mu mubiri niyo umuntu yitwa ngo aronze ari amareserve menshi aba afite. Ariko n'umubiri washobora gufata nka proteine ikayitransforma mu isukari igihe isukari yabaye nkeye mu mubiri. Ariko gutransforma proteine mu isukari ni processus ndende umubiri utari adapte ku pusa niyo ibigira comme reserve ya nyuma. Ariko maze kumva ko isukari ni ikintu kibirimo umubiri dukeneye kugira dushobore kubaho. Urumva icyo abantu bakeneye kumva ni ukuntu byo ibikora. Isukari itera ingorane ni isukari ibyo mukirisukano byita ni isukari iriya yamaze kuba bamaze kuyikura nko mu musigati nk'irya sukari dushyira mu cyayi. Urumva mu bintu cyane n'ibyo kurya ikintu cyose umaze kwizora ugakura muri forme yayo naturere kikira dutera ingorane nyinshi kuko muri uravye umubiri ukuntu ukora ukiriye umubiri ntukirokonesa neza nuza gupfuriza amazi ya yakenewe. Ariko osi ibibasusi ushobora gukonsoma kantite nini ya gose kuko uravye nka example isanzwe
uravye nk'isukari umuntu abashize mu cyayi cyangwa isukari umuntu abashize mu ifana cyangwa isukari umuntu abashize mu bindi binyobwa bitandukanye ukacurana kubwira uronke ubusanzwe ugiye muri nature ugira uronke iyo kanki tufashe nko kurya nk'umusigati umusigati uriye nk'igice uhaze kuko uwo musigati kubwira iyo sukari ivemo bigusaba guhekenya muriyo musigati harimo amazi uco kimwe uwicaye ukavuga ati ugira ugiye nk'imihwi kubwira uzorya nk'imihwi icumi uca uhaga ikintu kikiri muri forme yayo naturere cyangwa uvuga turariye ibijumbu harimo isukari koma ari ikintu kitabaye modifiye biragoye ubwira urenze kantite ukeneye ukiriye muri iyo forme yayo naturere kuko kizanana n'ibindi bintu byinshi ku buryo umubiri uravuga ati nahaze hanyuma ikindi nacyo ni uko uriye ibyo kurya bitaraba modifiye ari nk'ibyo byamwa cyangwa ukarya ibijumbu usiba bifite birazana na fibre icyo ni ikindi gikomeye abantu bakeneye kumenya uko fibre irafasha mu mubiri wa kurimita kuri vitesi isukari ishika mu maraso kugira isukari ishike mu maraso buke igihe umuntu arya ibyo kurya ukuntu nkunda kwigisha abantu byoroshe ntukeneye kumva siyanse rwose ko naje gitangura guhindura naratangwa kugira amarusheshe menshi ya kote siyanse ndabyumva kugira ndabyigisha abandi ni nkaho muri Canada nishyize mu kibanza cya nyokuru avuga ati nka nyokuru uravye nk'abantu bari ruguru usanga bafite amagara meza gusumba nk'abantu bari Bujumbura jenaca ngira nkaraka jewe na kina jewe mu mutwe ngiye gusuma muri alimentation nkacavuga nkiyimajije ko nyokuru tuba turi kumwe avuga ati nyokuru ni ikiye ngaho yomenya ko ari ibyo kurya byinshi navyo yomenya kuko vyarabaye modifiye ariko ikiraya yokimenya ikijumbu yokimenya umwungu yokimenya imboga yozimenya urumva aho niho nohera hama ibijanye na siporo ukeneye kuyigira kuko irakenewe umubiri wacu urakeneye kuba uriya movement hari ibintu byinshi bituma bigenda neza mu mubiri utarenze uja mu muri kote scientifique ariko sishaka ko abantu bagira siporo ngo kubera ngo nahe isukari nyinshi sishaka ko abantu bagira siporo ngo kubera ngo ejo ngo nagiye mu rubanza ngo ndarya ngo nk'ibintu nari ntegerezwa kurya muri icyo gihe abantu batangiye kuaproacha siporo nk'uko umenga n'igihano umunsi atari isukari cyangwa atari ibintu bibi agaca yumva umenga umunsi usigaye no kugira siporo nko gufungura nko kuryama nko guhema nko kunywa amazi ni ibintu utereza kugira iminsi yose ariko siporo sepa dire ko utereza kujya nko muri jime kugira ibintu birebire rwose siporo ni ukuvuga umubiri kwa muvuma ushobora kuba uratambuka kugira ikinga cyangwa usimba umugozi hanyuma ikintu nacyo ukeneye kumenya kuri siporo abantu bakeneye kumenya kuko n'abantu ba siporutifu hari indwara nyinshi bagira kuko siporo nayo hari ibintu byinshi udashobora kurepara bijyanye no kutaresipekita ibyo bindi bintu nk'ukuntu gufungura kuruhuka ibintu nk'ibyo urumva n'umubiri ntushobora kuwabiza uranyoye inzoga nyinshi cyangwa urariye isukari izo sukari nyinshi mu cyayi ngo ndabikuramo na siporo kuko mu mubiri ari ikintu wamaze konona korera za gufasha ariko ari ikintu wamaze konona
urakoze cyane yego Foster watomokewe
ego urakoze cyane ndabakenguruka
ngira umunsi mwiza ngahe Bujumbura
ego namwe
ego Samuel nawe turi kumwe ku murongo wa telefone Samuel uratwumva
ndikumva
utwumva uri he
ndi mu Rwanda igisenyi
havugwa make
bo amakuru ahari imitingi tubona yaragabanyutse ariko hari ikibazo nenshi agakubaza uwo mujyanama w'ubuzima
tugakwijamba
bo ndagira ikibazo mu minsi yashize nagiye kuri tuwarete ngeze igihe cyo kwikora isuku numva urura rwaje kandi ntabwo nari ndwaye namubaza uwo muganga se byaratewe n'iki se n'ihe nama yangira nyiriri byo najyangira kugira ngo bitazongera kugaruka biraza nyuma y'amezi nk'atatu bikongera nkajya kwa muganga bikongera bikagaruka bene nyuma yaho gutyo gutyo
Icambere coco Olivier Masabarakiza s'umuganga ariko arahanura biciye mu kigo yatanguje akaba nafise ariko abikurikiranirana na hagufi vy'amagara y'abantu. Olivier wumvise akabazo ka ikibazo afite?
Bon donc ça va déjà muri toilette ariko sinumvise neza neza ikibazo ni ikihe yagiye muri toilette.
Nanje sinakumvise ko dusubiremo Samuel.
Nagiye muri toilette urura rwo mu kibuno.
Aha.
Urasohoka.
Urura.
Okay.
Binzi wenda mu kirundi sinzi uko babivuga, urabona urura mini umwanda ukiramo. Mugenje kwikora isuku urasohoka. Ubwo byabaye ngo mbwira dusubireyo, nagiye mu Kinyarwanda bambwira ngo ndyame inshuramye bantu mite Kinyarwanda Israel ko akira nk'amezi atatu bikagaruka.
Urumva iyo ngorane ufise ivyo n'ibintu ushobora guterwa n'ibintu byinshi, ariko ivyo onye si ibintu jewe mfisemwo ubuhinga no gusigurira, kuko hariho nk'ibintu ivyo onye ingwara afise ni nko kuvunika canke nk'umuntu, urumva hari ibintu vyo nokwita ingorane mekanike ukuntu umubiri ukora. Ivyo si ibintu novuga ati ndafise inyishu nogwa yoroshe ico nogwanura nuko ugenda kwa muganga bakaraba, kuko hari ikintu uvuze ati ngo nta ngwara nimwe wari ufise, ariko icyo navuga ati nuko hari ingwara tuzi ziboneka n'izindi ngwara umuntu ashobora kuba agendana ziri indani tutabona. Kenshi umuntu avuga ngo ati nta ngwara afise nuko kenshi umuntu yaramutse mu gitondo akajya ku kazi akajya mu mirimo, tuvuga ati urya muntu arakomeye, ariko uyu muntu se padire yuko atazi ibindi bintu biri indani bimutera ingwane. Nicyo bituma ugiye nko kwa muganga, kwa muganga arafise ibikoresho bashobora kuraba n'indani mu mubiri wawe, barafise ubumenyi bwinshi, hama akageza kuraba n'ibiki ibyo babibitera. Hama kwa muganga bamaze kukubwira, bamaze gutora nk'ikintu coba cabiteye nk'ivyo vyawe, nko muri ico gihe nkaje nko mu kigo ngira aho ndashobora kuba mfite na information nkaca ndaba mu vyo nigisha, hari n'igihe wogira kugira kigufashe muri ivyo bintu bikuracamwo. Ariko sishobora kuvuga ati ngo ingorane yabiterwa n'ibi canke kuko source y'ingorane ishobora kuba ari ibintu byinshi gose. Ariko ibintu byose nk'ubyo vuze ugiye muri toilette byose kuko igufungura cyo no guhanura gusa n'uko nk'icyo kibazo fosteraje kubaza mu kanya, gerageza utangure kuzafungura ivyo kurya bimeze neza, ureke gufungura ivyo kurya bigoye nko kujijera nk'ivyo vyintu biba vyumye nk'imikate canke biba vyabaye modifiye, utangure gufungura nk'ivyo kurya ivyo biba bivuye mu murima, imboga, ivyamwa, ibintu ubona ivyo vyinshi vyoroshe muri kuri digestion yacu. Ivyo birashobora gufasha nk'uko bifasha abantu benshi. No awonye niko novuga, hama nta bindi vyinshi novuga nk'ino vya siporo canke kuko sinze mu mubiri ikindi kintu coba kitameze neza.
Ni ukwitura muganga Samuel, witure muganga cane utanatevye ahubwo.
Bon, uko nagezeyo bakambwira ngo umudoki yarambwiye ngo baramutse bari banyemeje ko bagiye kumbaga bavuga ko bambazi nta kintu gifite imbaraga nakongera gukora kandi nkora akazi k'ububaji gakoresha imbaraga cyane, bambwira ko baramutse bambazi bitashira byazajya bihora biza ahubwo nabikimuga cyane.
Reka turafata nimero yawe hama turaza kugerageza kurondera ingene twarondera umuganga wundi yanonosoye ingwara nk'izo tuzomuzane twumve ica bivuga ko, ariko mukurindira usure witure muganga kuko nubwo abo dutumira ngaha babagira inama y'ivyo mutegereza gukora mu buzima bwanyu, hari igihe tubatumirira batari abaganga ugasanga ibibazo vyabo byanyu birabarengeye. Urakoze cyane. Turagumana nimero yawe hama tuzoraba muganga tugutumirira tumuronse tuzoheza tukubwire mu kurindira ijwi rya Amerika rikugira inama yo gusubira kwa muganga.
Murakoze cyane, mutuvugane mu gikenyi ntabwo tujya tubumva bigoye cyane.
Turabishikiriza abatwara kino gisata twumve ikibazo aho kiri.
Murakoze
cyane. Twese na parfait ku yundi murongo wa telefone parfait ikaze.
Urakoze cyane Diane.
Uherega parfait.
Ndi Busia County muri Kenya. Yego.
Muri Kenya mumeze neza.
Nta kibazo dufite turakomeye.
Twagutumira uno munsi Olivier Masabarakiza afise ikigo Live Academy muri Canada gifasha abatandukanye kwitaho kugira ubuzima bwiza biciye mu byo mufungura mu byo munwa n'ingene mwigenza mu buzima bwa misi yose. Akabazo kawe.
Ikibazo cyanjye ndamubaza ndakunda gufungura ibintu birimo imbuto ariko sinkunda ibintu birimo ubugari n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko simba numva afise inguvu kenshi cyane iyo ndi mu kazi kanjye ka minsi yose. Sinibaza inama ashobora kungira kugira ishobore kumva ko mfite inguvu ku buryo ndi mu kazi noroherwa cyane.
Sinzi ko muvuze ikibazo neza. Umuntu ati murafungura ariko nta nguvu muba mufise.
Yego.
Kandi ngo mu byo afungura harimo ivyamwa, imbuto wavuga ni ivyamwa, right? Nivyo wavuga?
Yego Diane.
Donc arafungura n'ivyamwa mugabo ngo ntaronke nguvu. Reka ikibazo cyo tunagihindukize, ni gute ivyamwa bashobora kuvuga ngo biratanga nguvu ariko umuntu yabifungura ntihagire ico bitanga muri izo nguvu tuba tugiye kubisangamo gahoro Olivier?
Bo kenshi cyamaze kubona ibijanye ku muntu kuvuga ati nta nguvu bafise, hariho ku muntu kuba utafunguye nk'icyo kurya bikwiye, ari nawe byo ari vyamwa cyane ibyo kurya byo mu nkono, utari ibyo kurya bikwiye ushobora kutagira izo nguvu zikwiye. Icyo gishobora kuba ingorane imwe. Hama ikindi nacyo ni uko hari izindi ngorane zishobora kuba ziri mu mubiri, kenshi nk'ibintu nk'umuntu amaze kugira nk'ingorane zijyanye n'ama hormone mu mubiri. Hari nk'indwara usanga zitusha ama hormone ibyo bita matahoyide. Urumva nabona ashobora usanga kenshi bafite nk'ingorane bumva babarushe umwanya wose, ariko kenshi n'abamaze kugira nk'izo ngorane z'ibisukari cyangwa ari pre diabetique nabone bashobora gutanga kuzagira izo ngorane bumva barushe. Koma ntazi kantite vyo kubirya urya canke ikibwira mvuga ati uburya kantite ikwiye. Icyo navuga ati ni uko mu bintu kandi twigisha ngaheza kwibutsa cyo bituma ikigo nagize ngaheza kwigisha abanyafurika rwose, iyindi ngorane yari ni uko kenshi nta mico dufise yo kuja kwisuzumisha kwa muganga. Turindira iyo tumaze kugwara turembye niho tuja kwa muganga. Ntituzi kugenda kwa muganga kugira ibyo bita nka check up annual, kugira urabe ko byose bimeze neza. Hari nka matesi ashobora kugira kwa muganga nimba ari nk'izo ndwara ziko zatangura kuza ukazibona hakiri kare, ibintu nk'ivyo. Kenshi nk'ibyo umaze kubona tugasoka ivyamwa, abantu benshi ntibarya ivyamwa bikwiye, barya nk'ivyamwa nka kimwe canke bibiri kuko bamenyere kubirya nka desere. Ariko ivyamwa nka jewe ndi ivyamwa ndashobora kwicara nkarya nk'imihwi icumi ariko nkayirya buke buke, sinyihuta nkaho ndashobora kuvuga ati kumba ndiye nka hopa y'ivyamwa. Ariko uriye nk'umuhwi umwe canke ibiri iyo ntiba bikwiye, ibikeyi rwose nk'umuntu aba akuze kandi uri active ukora nk'ibintu byinshi. Icyo navuga ati ni kantite urya biragoye ko namenya ko ikwiye cyangwa idakwiye. Icyo navuga ati ni uko perezida agerageza wongereze ko kantite gatoyi camurabe ko ari gihinduka. Hama ikindi nacyo ni uko sinzi nawe ikigo kiri muri Canada, ikigo cyacu gikorera kuri interinete, ufise connection interinete na WhatsApp arashobora kwiyandikisha akajya mu kigo cyacu. Hama abonye biroroshe gutanga izindi nyigisho umaze kuronza izindi nyigisho kumva ibindi byose bikenewe, kuko byo kurya si byo byonyine wiriwe n'umuso utanyoye amazi umubiri umaze kuba deshydrate na none uraba urashaka kumva uri feble utajyanye amasaha akwiye na urashaka kumkurushe umva ari ibintu byinshi bija hamwe ivyo byose twigisha naho tukivuga kimwe kimwe tuvuga ngo twavuze siporo hari uwabaje ikibazo cy'amazi hari ibibazo byinshi byaje bijyanye n'ibintu bafungura twavuze ibintu bya stress ariko ni ifoto ko twibagira ibyo byose biri hamwe biri liye kimwe kirashobora kuafekta ikindi na stress irashobora guparaliza umuntu akaguma aryamye umunsi wose
ugasanga ntibikunze ko agira utwo tugugu nuko rero
n'utuntu dutoye two mu nzu ugasanga umuntu no guhaguka kugira yoze ibyombo byamunaniye
urakoze cyane parfait nibaza ko waronse inyishu
naronse inyishu ariko reka nsabe nawe umunyamakuru mu gisata cy'amakuru nibwo nabishyira ku ntego muri province Kirundo mu kugira amakuru avugwayo kenshi ntidukunda kumva amakuru yo mu Kirundo ku ntego urabizi nasanzwe vuka muri province Kirundo komine ntego
reka ndaza kubishikiriza utwara kino gisata urazi ko turi mu tukiri mu reka ndabyita ibibazo mu gihugu cy'u Burundi ntamenyeshamakuru tugifiseho bemerewe ko dukorana ubundi twari tubafite mu ntara zose mu kurindira ko rero ibibazo bihagati y'ijuru rya Amerika n'u Burundi bikemuka muzoze muratwihangane ego urakoze cyane ngaho muri Kenya parfait batterie faible ikaz batterie faible mbega iyo batterie yawe ntizo kwigereza mu mucanwa na rimwe bizoguma gushika ryari nukorera akabazo kawe uri mu Rwanda nkuko wama
mu Rwanda mu karere ka Ruhango mbanje gushimira cyane cyane ijwi rya Amerika ryagezeho kino kiganiro abashimiye n'umutumirwa ariko genda ashaka kubaza ku kibazo cya siporo umuntu wenda bamubwira ati akumva ko bamubwiye ngo nakore siporo agahita akora nka siporo nk'amasaha menshi nayo bimugiraho ingaruka be nk'umuntu ushaka imbere yatangiza nk'ibintu be nk'umuntu arimo arakora nka stress yatangira nko ku minota ingahe yishyushya ni ngombwa azenguruke imirenge n'utugari n'imitumba
Olivier wumvise akabazo kuwita batterie faible
batterie faible reka nakoza twega
ako kazina karatwengeje
reka ngira na batterie tuba kuyiha inyigisho turabe ko yokuzura
yego
urumva kujyanye na siporo urumva ikintu cya mbere bashaka abantu bumva ibintu byose nigisha cyangwa umuntu aba yakubwiye byose ni uguhera ku mubiri wawe aho uba uri kuko nka siporo umuntu afite imyaka mirongo ibiri n'umuntu afite imyaka mirongo itanu amaze kugira nk'indwara nyinshi nka siporo mugira si imwe ariko ikintu kidahinduka wowe nyine ni wowe wiyumva mu mubiri ukuntu uba umeze umaze kumva icyo onye ikindi nkeneye ko wumva ibintu bya siporo ni ukugenda buke buke kuko nta muntu umwe ukuntu urasiganwa wowe nuhera aho uri nimba umaze nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri utiruka nakamara kuvuga ati ngo ejo muzajya kwiruka nk'ibirometero cumi ubwo uzaba ukora kereya stresi nini ya ku mubiri ushobora gusa no kuvunika kubera nuburamenya ukuntu wiruka neza donge ni ukugenda buke buke hama ukiyumviriza mega ikomeye ni nk'uko uvuga ati siporo irakenewe wewe urabe niyihe siporo ushobora kugira ariko nimba ukuze cyangwa ari izindi ndwara uba waragize kuvunika cyangwa nimba ufite n'izindi ndwara zitusha nko mu articulation za arthrite ibintu nk'ibyo ushobora kuraba nka siporo wiyumviriza ushobora kugira cyangwa ukaraba hari nk'abantu usanga bari specialize mu bya rehabilitation y'umubiri ariko nimba utari nko muri izo kategori uri umuntu uvuga ati nakwita ngo urakomeye urashobora gutambuka icyo navuga ati ni uko tangura ugire siporo yoroshe ni gutambuka benshi udashobora gutambuka utambuke buke buke wiyumvirize urabe umwanya wagize wa nuwe umwanya wagize mbere yo kuvuga ati ndarushe gose minota 15 ni saha nimba umva kufite ingufu ushobora kwiruka tangura wiruke bukeyi wiruke minota 5 canke 15 wiyumvirize iyo niyo test ugira ama uhereye ngaho biroroshye gucuzamenya ati okay jewe ari nko kwiruka ndashobora kugira nka 30 minute atagashe numva ndarushe gose donc iyo onye kiba nka base ushobora gutangura kuzibakorerako ama ukaza uraduza buke buke uko umubiri umenyera hama iki nacyo wavuze kiri interesant nkeneye abantu bamenya nuko siporo naho iri nziza tugize nyinshi gose nawe nashobora kuba mbi mu mubiri kuko siporo ni ifaso iyo gukrea stress ku mubiri ariko kuko umubiri uri adapta
uramenyera
rero nk'umuntu aterura uravye nk'abantu usanzwe nk'aje nko muri gym atera nk'ibiremereye cyangwa usanga abantu akora nko mu myuga nk'iyo yukubaka abaterura nk'ibintu biremereye usanga bakomeye afite ama muscles kubera iki umubiri donka nk'umusambiro heza gutera nk'igitu kiremereye ni shoke ku mubiri umubiri uca wiyadapta ukavuga ati kugira nshobora kugira iki kintu ifoko nkomera uravye nk'abantu biruka nk'ibirometero byinshi nabo bagitangwa nashobora kuri kilometero byinshi do mu ruri adapta do mu mubiri urakeneye iyo stress ku mubiri kugira uyadapte ukomere ariko aho bibera ingaruka mbi ni igihe umubiri udashoboye kurekwipera muri iyo stress donc bijanye nko muri siporo cyangwa ibintu byose stress ntoyi nta siyo ngorane ingorane niyo stress tudashobora kurekipera nicyo bituma umuntu acaja mubyo bita muri stress chronique nibyo bya siporo n'abantu bagira siporo nyinshi nk'abaatleti nabo nabyo bagira indwara kuko imyimenyerezo bagira bibasaba kuba bagira siporo umwanya wose mu bintu uwo mwanya wo kuruhuka ukwiye muri icyo gihe nk'ubu wagiye ukiruhuka nka 30 minutes umunsi minota 30 bukeye wumvise umubiri utonekera ahantu hose nuko wagize siporo nyinshi nuruhuke urindire nk'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri wumve ko umubiri wasubiye kumera normal hamuce usubire indi siporo donc utanga kuzi bavuga ati ntezo gira siporo iminsi yose nyinshi umubiri ni umwanya wo kuruhuka aho ushobora guca muri ibyo bita zo stress chronique iyo fatigue chronique kenshi abantu nuco usanga baca bagerageza gukoresha nk'ibindi bintu bisitimira umubiri ibintu by'ikawa cyangwa tuze tinga mu bihugu biteye imbere hariho ibiproduwi byinshi abantu bagurisha kugira ngo ama energy ugiye ngo uvuge muri siporo ibyo byose biragusitimira ariko kuri lo mu gihe kirekire bigira ingaruka mbi kuko wa mubiri ntiwarose umwanya wo kuruhuka iyo siporo ni nk'itiro kuryama utajya mu masaha akwiye urashobora kunywa ikawa ikaguha ingufu uwo munsi ariko ugumye unywa ikawa minsi yose ni ukujya kuvuga ati itiro ntiriheranwa biragira ingaruka kuko inyishu urusha mu gitondo kuko utaryamye inyishu no kuryama bikwiye ndabona siporo nicyo kimwe umubiri uba warushe urakeneye umwanya wo kuruhuka na byose umubiri wiyumvirije urumva ko wagize nyinshi cyangwa warengeje cyangwa urashobora kugira nk'iyo saha usanzwe ugira ariko ugasanga wagiye nko mu masaha ya saa sita izuba ari ryinshi nyine bikakuruhije kubera atakaje amazi menshi bukeye urabyumva muri icyo gihe uravuga ati reka nduhuke narushe rwose ariko amasaha nagize si menshi kwa raporo yawe nahora ngira ariko bishobora kuba byatewe n'izuba muri icyo gihe ugaruhuka ugaca unywa n'amazi
nuko rero urakoze Patrice nibaza ko watomokeho mu masogonda makenya kubera umwanya uri kuri tujyana
kubera ikiganiro tugikunda cya muri isanga nani navuze ati se buriya mwazongere nk'amasaha ariko ntabwo ni ukubatuma mukatubariza wenda abashinzwe ijwi rya Amerika ongera nkabaza ko muri isanga ari no muyikoresha namwe n'uburinganire kuki n'abakobwa nabo badatanga ibitekerezo narefe
abakobwa reka tuzo reka ahubwo tubabaze bariko baratwumviriza aho bari gituma badahora bakura turabaha urazi aho ducisha ni kuri Facebook yacu nta n'umwe dukumira muzohore muduhama nimero namwe bwe abakobwa bafasoni turabakeneye urakoze cyane Batrice Febe
kandi umuntu umekire ko umure dususuruke nabyo kubera ko tumaze imesi tutabonana dusigaye dushaka gusuhuzanya.
Sawugira umunsi mwiza.
Murakoze.
Ego turafise Innocent niwe wanyuma twakire ku murongo wa telefone. Innocent ikaze.
Ego ndamwumva.
Uherereye he?
Ndaha mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura.
Akabazo kawe wihuta mu masogonda make kugira ngo turonke umwanya yuko Olivier adutekerera impanuro.
Ego akabazo na kembase kubyerekeye icya siporo. Nitehe fungu kwa umuntu akora siporo yofata kugera amakara amerekwa neza.
Urakoze cyane.
Amakari kabazo nako nagirembaze twetwe muri siporo yitwa intwari umva turakenyera ibintu byo gukoresha siporo n'ibyo gukoresha sinzi ko ari icyo yogera bakatuduterera nk'umwambaro natwe tugakora nk'ibintu bya siporo kuko
urakoze
yafashe no kwa
ego Olivier akabazo kiwe ukamwishure mu masogonda make kugira turonke umwanya wo kugusezera. Olivier turacari kumwe?
Turi kumwe.
Inosa turi kumwe. Olivier uratwumva?
Ndabumva.
Olivier turacari kumwe ku murongo wa telefone. Ndiko ndumva umenga umutumire wacu turamutakaje. Olivier nimba utwumva, uratwumva Olivier?
Ego ndabumva.
Ego akabazo kiwe ka kuvyerekeye ngo ivyo kurya boshira imbere abantu bakora sport umwishura amasegonda make.
Ivyo kurya nako twasigura ivyo kurya ntibihinduka ngo kugira ngo bagize sport canke tagize sport. Ivyo kurya umubiri ukeneye n'ivya bindi nyene kurya twabisiguye. Gusa igihinduka nk'abagira sport ushobora gusanga bakeneye quantite nyinshi gatoye gusumba nk'utagize sport kubera akoresha ama energy menshi. Ariko ivyo kurya umuntu afungura ni bimwe twasigura kurya ivyo kurya vyo mu murima, gukuramwo umunyu, gukuramwo ibintu vyabaye modifye, gukuramwo ibintu vy'inzoga, isukari, ibintu nk'ivyo. Ariko nibihinduka ngo kwera ngo bageze ngo siporo nuko yaza kugira ibyo kujya bikwiye cyama kuri ako kantu kanyuma aravuze ngo kukubaterera mu Kigali Academy turagerageza natwe ubyo dufite ni bwinshi ariko twaratanguye kuza turafasha buke buke. Urumva reka ni twari nk'uburyo tuzoraba namwe tubashire kuri lista.
Ego urakoze cyane Olivier. Rero akajambo ka nyuma wobwira abakunzi b'ijwi rya Amerika ukuntu bategerezwa kwifata kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza biciye mu byo bafungura mu byo banwa n'uko bakora amasiporo atandukanye.
Akajambo nubwira ati nuko icambe nubwira ati nuko nukumviriza umubiri iminsi yose uratubwira ikintu iyo umubiri utameze neza uravyumva. Numva mu bitanga kubwira ibintu ntubyo byirengagize no kurondera igituma byo babivuye ko ari nko muri kigo cya Oliver Academy cyangwa kuja kuri muganga cyangwa kuja kuri abahundi umuntu yabafise izo niyo icambe nuvuga ati amagara ni ikintu twitaho ngo kubera umuntu amaze kugwara ni ikintu tuzo gira minsi yose aho mukaguma ugerageza kurana n'igihe kuza urameliora buke buke. Ikindi nacyo nuko navuga ati nuko byose birajana ari ibyo kurya ari ukuruhuka kuryama ari amazi ari imyimenyerezo umuntu agira ari ukuntu umuntu akoja iyo sese byose birajanya kuko ikintu maze kubona kenshi nk'umuntu akunda kugira siporo bibaza ngo kubera abagira siporo urumva barafise umusha guca batarespekta ibyo bindi ngo byose birakeneye kugira umuntu agira amagara meza nashobora gucagura ngo ugenge ngire kimwe gusa ngo mu bindi ndavyirengagize. Byose birakenewe ifoto tukageza byose umuntu azabishyira mu ngiro.
Ego hanyuma uwo kukenera yo gusanga he kugira ngo aronswe izo nyigisho biciye muri Oliver Academy?
Mu biroroshe nk'abari ku izo mvuga za social media kuri Instagram hariho yanditse Oliver Academy. Oliver ni bivuye mu izina ryanje ariko ndaryandika diferama ni OLLIVERR akam Academy canke ku bafise nimero abari bashobora kunyandikira kuri WhatsApp ni 1 6 1
gatatu umunani icenda ubusa indwi gatandatu icenda kabiri
ego nuko rero Olivier Masabarakiza tugushimire cyane rwose tukibuka ko tukibutsa ko washinze ikigo Olive Academy gikoranga ho muri Canada gitanga inyigisho zitandukanye kukungene umuntu arategereza kwigenza kugira ngo agire ubuzima bwiza ejo ni wat nitwongera kukwitura uzotwemere nkuko no musa twemere
yego jewe birangiwera kuza bwana namwe ama watashoye kufata ibyo nanditse no kuzo mbuga za internet zose ku izina ryanje urondeye Olivier Masabarakiza
urakoze cyane kuri mikoma ikomanaje Diane.